Petero wa mbere ikigabane cya kabiri. Nuko rero mwiyambura inzigo yose, ubugunge bwose, uburyarya, ishari no kuvuga abandi nabi kose, mumere nk'inzo yazivutse vuba, mwifuza amata y'umutima adafunguye, kugira ngo abakuze abashitse kugakiza. Asangwa mwara yumvirije mukumva yuko umwami wacu agira neza. Nuko mumwegere, ari we buye rifise ubugingo, ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n'igiciro. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire igikorwa cera c'ubuherezi ngo muzotange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu vyanditswe harimo aya majambo ngo:
Raba, ndashira Isiyoni ibuye rigumye imfuruka, ryatoranijwe riri n'igiciro, kandi ugizera ntazomara amazwa.
Nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe icyo giciro, ariko kubanka kwizera ngo
ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse rigumye imfuruka, nibuye ritsitaza n'urutare rwishe.
Kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira, kandi nico bashiriweho. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abaherezi b'ibwami, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyego yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda, ndabinginga ko muri abanyamahanga n'ingenzi, mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo, mugira ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo no kuvyo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi, ibikorwa byanyu byiza babona bizotume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Ku bw'umwami wacu, nimugamburukira ubukuru bwose bwashyizweho n'abantu, ari umwami kuko ari we gahebuza, cyangwa abakuru kuko ari batuma guhana inkozi z'ibibi no gushima inkozi z'ibyiza. Kuko iby'Imana igomba ari uko gukora neza kwanyu kubagahomera bunwa ku bantu b'imburabwenge batagira icyo bazi, ngo mube nk'abidegembya, ariko atari ukugira umwidegembyo wanyu umwitwikiro w'inzigo, ariko mube nk'abakozi b'Imana. Mwubaha abantu bose, mukunda abavukanyi banyu, mutinya Imana, mwubaha umwami. Bakozi, mugamburukire ba shobuja, mububashe rwose, atari ababagirira neza n'ababihanganira gusa, ariko n'abadadika. Kuko igishimwa ari uko umuntu namba hanuwe n'ijwi ryo mu mutima gukora iby'Imana igomba, yo kwihanganira imibabaro aho ubusa. Mwo kwihanganira gukubitwa ibipfusi muhowe icaha, mwo kwihaya iki? Ariko mwo kwihanganira kubabazwa muhowe gukora neza, ivyo nivyo bishimwa ku Mana. Ivyo nivyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yababarijwe akabasigarana karorero, kugira ngo mugere ikirenge muciwe.
We nta caha yakoze, kandi nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe.
Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabahigira, ariko yihiye idacugwa nkunze. Ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe, abambwe ku giti, kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho kukugororoka. Inguma ziwe nizo zabakijije. Kuko mwari muzimiye nk'intama, ariko noneho mugarutse ku mwungere w'ubugingo bwanyu, ari we nyena bujejwe.